Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri sura 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Kiza cha Ebola cha chate muri Equateur hari novuga ku birometero birenge 2000 uvuye ngaha mu Burundi. Tumvikana rero yuko tutegeza gufata ingingo novuga zirengezo twari twafashe kugira ngo dukingira bene gihugu.
Uyu ni muganga Tade Ndikumana aramutswa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi ariko aravuga yuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwameze magabo kugira ngo buzokinge bwongere bwikingire Ebola. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ku gipolisi cy'igisagara cha Chicago ngaha muri Leta Zunze za Amerika kivuga ko kitazotsindwa mu gukorwa cyo gukingira umutekano w'abanyagihugu ni nyuma yaho mu mpera z'indwi iheze habaye ubwicanyi budasanzwe bwahitanye abanyagihugu 34 bishwe barashwe n'inkoho mu kiringo cy'amasaha 28 mu bahasize ubuzima harimo umukobwa w'imyaka 17 yarashwe mu maso. Umwe mu bapolisi b'ico gisirikare yabwiye ikinyamakuru cha Chicago Sun-Times ati birakomeye muri iki gihe hari cuka kibi kandi ibintu bishobora gukomerana cyane. Umupolisi w'igisirikare cha Chicago havuga ko bumvise abantu bavugira ku matelefone yabo ngendanwa bategura ibitero byo kwihorera ababo bishwe bongera basaba abagenzi babo nabo nyene kwihora. Ivyo bibaye inyuma yaho mu ndwi iheze habaye imyerekano yahagaritse uruja n'uruza rw'ibarabara rikomeye mu gisagara cha Chicago abantu bariko biyamiriza ubwicanyi bugigwa hakoreshejwe inkoho busigaye bwabaye ndansi. Igisirikare cha Ethiopia chare gifashe mu minwe yacu amayira manini manini imyubakwa za leta hamwe n'ikibuga c'indege c'akarere kari hafi y'ubuseruko bw'igihugu cha Somalia. Ni nyuma yaho ubwicanyi bwadutse ku murwa mukuru wa karere ka Ijijiga abantu 29 bakahasiga ubuzima. Itana mu mitwe ryatanguye ku munsi wa gatanu aho haba ukutumvikana hagati y'abayobozi b'inzego zo hasi n'abayobozi ba leta rusangi y'igihugu. Ntibiramenyekana neza chatumye haduka urwo ruhagarara. Umutegetsi wo muri ako karere twa Kadar Abdi Ismailin atam ukumwikomo bwo bwicanye ku vyo yise ukwinjira kw'abasirikare bafise ibirwanisho bikomakomeye muri ico gisagara. Ismail avuga ko hatewe abantu batari mu bwoko bw'abasomali hasahugwa ama mangazini inyubakwa ziraturigwa n'ishengero rimwe rirasenyugwa. Igisirikare cha Ethiopia cari giheruka kurahira ko kizokora ibishobotse byose kugira ngo gishire ibintu ku murongo muri ako karere ka Ethiopia kagizwe ahanini n'abasomali. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi naho kuri mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22 ahandi mushobora kumva ijwi ya Amerika ni kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu kiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi bufatikanije n'ishami rya ONU OMS rijeje kubungabunga amagara y'abantu ku isi bavuga yuko bameze magabo kugira ngo bakinge ikiza cya Ebola nticinjire mu Burundi. Inyuma yaho mu mpera z'indwi twaraye dusozereye havuzwe yuko mu ntara ya Beni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itari kure y'u Burundi hariho uwibonekeje ko afise ibimenyetso vya Ebola. Menyesha makuru ijwi rya Amerika mu Burundi Diane Ndonse turamaze ibindi kwino nkuru.
Userukira ishiramwe muzamakungu gitamagara y'abantu ku isi OMS muganga Walter Kazadi Murongo amenyesha ko ikiza cingwara ya Ebola kibangamiye akarere k'ubuvuzi ka Mabarako mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. hagati y'intara ya Kivu na Ituri niho ico kiza kiriko kirasasika inganda ku birometero amajana 4 y'igihugu cy'u Burundi. Waserukira ishiramwe OMS avuga ko muri 76 bakekwa kuba bafise ico kiza, 33 bamaze kwitaba imana, 13 nabo akaba aribo bamaze kugaragara ko ibimenyetso by'ico kiza. Kubw'ivyo muganga Tadendi Kumana aramutswa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko bagiye kugira inguvu mu gushiraho uburyo bwo gukinga ico kiza ca Ebola kugira ngo nicinjire mu gihugu.
Iyo ntara irimo Ebola ubu uye nuvuga ko iri ku birometero bitarenga 400 uvuye aha mu Burundi, nkuko twa twababwiye kiza ca Ebola cyari cyateye muri Equateur hari nuvuga ku birometero birenga 2000 uvuye ngaha mu Burundi. Tumvikana rero yuko tutegeza gufata ingingo novuga zirengezo twari twafashe kugira ngo dukingira bene gihugu.
Hagati y'igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uruja n'uruza ni runini rw'abantu bagenzwa n'imvo zitandukanye harimo n'abakora urudandazwa. Icyo bikoze umushikiranganje Tadendi Kumana avuga ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu itazohagarara, ahubwo ko abazinjira mu gihugu cy'u Burundi bazobanza gupimwa ko atabimenyetso by'ikiza bafise.
Harashizweho ibikoresho novuga ku mipaka duhana n'igihugu cya Kongo, aho hariho aho abene igihugu binjira novuga ubwinjiriro 11, aho twashizeho abaganga n'ibikoresho kugira ngo bagume bapima na cyane cyane gupima ubushuhe ku bene igihugu bava muri Kongo binjira mu Burundi. Kandi kwarasanuye ikigo amuru karamu kugira ngo hagize wikoka kwiyongwara duheze tumwakire hanyuma tumuvure dukurikije amategeko duhabwa na OMS, kuko dukurikiza twese ibi bihugu byo muri aka karere birafise ingingo bikurikiza kugira ngo turabe neza yuko twokwingira bene igihugu n'uramutse dusanze yuko afise iyo ngwara tumwiteho kandi tumuvure.
Iruhande y'abantu binjira baciye mu nzira zizwi hari n'abandi bava mu bihugu bibanyi bashobora kwinjira mu gihugu, abo nabo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busaba ko nyene kubakira yo bimenyesha hakiri kare kugira ngo nabone babanze gusuzumwa. Aha rero muganga Walter Kazadi Mulongo aserukira igisata OMS mu Burundi asaba ko ubwo buryo bwo gukinga bwoshigwa mu ngiro na cyane cyane ko hatanzwe uburyo bukwiye.
Il est recommandable que ces activités soient
bisabwe ko ibyo bikogwa byo gwiza ahantu hose no mu mice yose na cyane cyane hagatangwa inyigisho ku burere bw'abantu baba hafi y'imipaka hakoreshejwe amaradiyo canke ubundi buryo bwose bwo gutanga amakuru ku buryo hagize uwikekwa amenyekane hakiri kare, cyane cyane abanyagihugu bakamenya iby'ico kiza gutyo bashobore kwikingira. Kuvigiza cingwara ya Ebola kimenyekanye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu ntara ya Equateur muri ico gihugu nyene cha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku birometero 2000 by'igihugu cy'u Burundi, ingingo zimwe zimwe zari zafashwe mu ntumbero yo gukinga. Muri kino gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvuga ko n'imiti yo gufasha abagwayi ihari. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yane ndonse harakenuye tukiri mu gihugu cy'u Burundi cyo gihugu kiriyamiriza ico cita gasotoro ku Rwanda. Uramatari w'intara ya Kayanza munama yabahuje n'abanyepolitike ku munsi wa gatano bategura igitabo c'inzira y'amatora yo mu 2020 yemeje ko hari indege y'ico gihugu imaze imisi ibonekeza ku butaka bw'u Rwanda. Ivyo bagaca bavuga yuko ari agasotoro ku bwabo n'ibindi ibindi kuno nkuru numenyesha makuru y'u Rwanda America Fidelite ishatse.
Ako gasomborotso Rwanda rwagirizwa ku Burundi kavuga mu ntara ya Kayanza mu nama y'uguhanahana ivyumviro kuje no gutegura amatora 2020 ku yo gatanu tariki 3 z'ukwezi k'umunani. Iyo nama ariko iraba hagati y'imigambwe imwe n'amategeko mu Burundi hamwe n'ubushikiranganje bw'intara hagati mu gihugu. Uramatari w'intara ya Kayanza Anise Ndayizeye mu ijambo ry'ikaze kujeye n'umutekano yavuze ko babangamiwe n'u Rwanda.
Turadushinga gusa nuko dufise umubanyi mubi nk'uko mu munsi nagire ngo ndamenyeshe yuko igerekezo rya 13 z'ukwezi urangiye indege y'igisirikare y'u Rwanda yinjiye mu gihugu cy'u Burundi irarenza ibirometero 4 hanyuma iragenzura amaposo yacu asubira inyuma barekomeje muri aho gasohotora abanyepolitiki nagira ngo mukamenye.
Abanyepolitiki bari muri iyo nama aho bavyumviye baravyamirije Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL.
Agasomborotso katagira izina kari kokagigwa n'u Rwanda ku gihugu cyacu. Imigambo rero yemewe n'amategeko, reka rero twere ku Rwanda yuko abanyepolitiki b'ukuri bifuza amahoro mu gihugu biyamirije ivy'u Rwanda bikorwaga. Tuce tunasaba n'amakungu ko yohagarika inkinamico ariko aragira kubiraba ku Burundi. tubabwire yuko barinda kugira icyo bakoze kuri karugasomborotso Rwanda ariko bagira ku Burundi aho kubananya bashishikira bari kubasomborotso Rwanda mu karere.
Ayo makunga avugwa umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD wabona ko atashariko arakora. Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD.
Leta y'u Burundi yaritwariye igihugu cy'u Rwanda, iritwara mu karere ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, iritwara noneho no mu karere k'ibihugu CRG kugira ngo badutature magushika uno munsi ntavyo tubona bariko barakora. Ivyo rero ntibishobora kutunezereza twebwe abarundi. Niba babona naho igihugu cy'u Rwanda carabihevye nikitwereke kiti jewe kuvuno munsi Uburundi ndabwemereye ko ntagisubira kubutera muga murumva ko kiguma gisomborotsa n'ubundi.
Ku ruhande rwa leta y'u Burundi abanyagihugu barahumurizwa kw'igihugu cabo gicungerewe neza nkuko bimenyeshwa na Pascal Bandagiye umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu. Inyigisho zo gukundisha igihugu n'iterambere ry'amakomine
nka leta twebwe dukurikirana hafi umutekano w'abenegihugu. Uburundi n'abarundi bariteguye nkuko bamye kuva na kera mu mateka yabo gusubiza inyuma icyo kintu cyose cyo hirahira kikaza guhungabanya umutekano w'abarundi. Sijyambere izo babibaye ngira ngo muravyibuka muri 2015 abinjiriye ngaha mu kayanze ngene byagenze. Aha rero nta byinshi ndojamwo atari guhumuriza abenegihugu yuko abarundi turi maso.
Icuka kibi hagati y'Uburundi n'u Rwanda cyatangiye kwibonekeza mu 2015 igihe habwo gushaka gutembagaza ubutegetsi kwa 13 ukwezi kwa 5. Uburundi bwagize u Rwanda ko guhaye indaro abashatse guhirika ubutegetsi hamwe no guha ibigwanisho impunzi z'abarundi zwa mwicho gihugu kumugwa mukuru ntara ya Kayanza Fidelite Ishatse icyo cy'a America.
Fidelite Ishatse harakenuye makuru yacu hanyuma turaza kugerageza kurondera abategetsi babaza iby'umutekano mu Rwanda kugira ngo dushobore kumva ico bavuga kuri ivyo vyagirije mu kanya isase duca tubandaniriza makuru tubafitiye mu gihugu cy'u Rwanda nyene.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Bimwe mu bigo vyitaho abana bo mwibarabara mu gihugu cy'u Rwanda binegura abavyeyi badakurikirana abana babo gucyo bitigira ivy'abaja mwibarabara bikabandanya biduga. Ni inkuru twateguriye n'umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana.
Yena mujyango ngirara mu kigo mazemo imyaka 4.
Waje mu kigo turutse
banoraguye hare yahijya ndi kurira nabuzuma nabuza ababyeyi bawe.
Ababyeyi bawe bariho
nago nziba bakiriwe twatandukanye.
Numwe mu bana batoraguye mu muhanda ubitabwaho mu kigo cy'agateganyo cyo mu mujyi wa Rubavu cyahoze kitwa Badahogora. Ni ikigo cyakira abana batarengeje imyaka 15 y'amavuko. Abo twahasanze twaganiriye nabo batubwira impamvu zagiye zibatera guta imiryango yabo kuba yifite nuko bageze mu mujyi.
Tubwira amazina yawe.
Sanga Julien.
Wanyu ni hehe?
Kayo.
Wageze hano gute Julien?
Umukobwa twitwaza nyinyo yari yanyoheshe tuye mu mujyi.
Kugira gute?
Turaje akanyambwira ngo tuye tuza turi gushaka akazi kunagara bariya ku cyane katabonye akazi.
Ufite imyaka ingahe? Warigaga? Mwakangahe?
Mwakane. Twaje kumwatoza n'igiti.
Kugira mugere hano mu mujyi byabatwaye igihe kinini.
Umunsi n'igiti.
Iwanyu hari ikibazo cyari gihari mu rugo?
Ntacyo.
Tubwira amazina yawe.
Nishimiye tuzanje.
Ufite imyaka ingahe?
14. Kwaje kwa gatandatu icyumweru turacumbika bukeye turongera tuyagomeza turaza.
Ese ubundi mwari muje kugira gute mu mujyi?
Ushaka akazi kukorera umwana.
Hari bamwe bavuga kuretse ibibazo by'ubukene mu miryango yabo hiyongeraho no gutotezwa n'ababyeyi babo. Mu ijwi rigeraho rikazamo ikiniga umvukuye yabitubwiye.
Ntabwo twakundaga kurya kandi baranukaga.
Ufite ababyeyi?
Ufite mama akundaga kunuka ngo ndi ikizima ngo nta mwana nizemo nzagende muvire mu rugo.
Ntabwo ari mama wawe?
Ni mama.
Ntabwo mwabonaga ibyo kurya?
Twabibonaga ariko nabiryaga bari kunuka.
Umukozi ushinzwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu karere ka Rubavu Bwana Biryabanze Onesphore ari nawe by'umwihariko uyobora iki kigo cy'abadahogora avuga ko mu bana bari hagati y'imyaka 6 na 15 barimo abaturuka imiryango yabo kubera ibibazo binyuranye. Agarukaho muri aya magambo.
Hari ababyeyi batakaje ubumuntu, niko navuga, batakibuka inshingano zabo ko gushikurera ari ngombwa. Abo rero nabo ingorane tugira no kujya kubashaka. Ugomba kubonana n'umubyeyi ukamenya ikibazo kiri mu rugo ni iki. Ese ni umwana, ese ni umubyeyi. ariko muri rusange kenshi kibazo kiri mu muryango. Hari mu muryango usanga hari imwe na rimwe harimo ibibazo binyuranye. Cyambere ashobora kuba amakimbirane yabaye mu muryango umwana agahitamo kugenda. Hari uburyo bwo kurera umwana. Ababyeyi bacu basiga benshi muri aka karere bamwe na bamwe nta mwanya bafite kubera akazi bakibagirwa inshingano uburyo umwana abura igitsure rimwe na rimwe.
Hari umwe mu babyeyi twasanze aje gucyura abana be babiri bari muri iki kigo. Umwe muri bafite imyaka 11, undi afite 6 y'amavuko. Ni nyina ubabyara w'imyaka 37 umaze kubyara abana 7 avuga ko aba bana babananiye kuko atari inshuro ya mbere baza mu kigo cyakira abana b'inzererezi.
Twabashize no mu ishuri buriya buri muntu afite na uniforme mu rugo. Mana twarabahanye byaratunaniye. Ise uyu buri munsi aragenda kuko afite igara kaza mwishayikiye. Umuturagura mbuganga araho baramubiza bituzuye. Karekara kabyuka kagenda kabasanga aho baraye akabazamura. Ise bigera igihe baramufata mujyana no kumurenge uyu ari yafungiwe. Aragenda arasinya no mu kagari dutuyemo barasinya baramubyaho niho ngaho ugenda bazamufunga bigera igihe aravangwa zandoroka ngo n'abana banjye ngo kuko ibyo ndi yabivamo aribwo yarahiye kongera kujya kubaza niyo bana.
Uyu mubyeyi kandi avuga ko aba bana bayogoje abaturanyi kubera ubujura kandi kuwe n'umugabo we ntako batagize ngo babahane ariko byarabananiye.
Twebwe twahisemo kubareka ko n'ubundi si isaba kubita bakabona nabwo ushobora gukubita Imana itashatse akaba yakwangirika. Ubwo ise yaravuze ati ubwira ngiye nzakubita umwana bamvunge nzabareka. N'abaturanyi nabo barabizi n'abayobozi twarabibabyiye badutegeka kuzajya kwandikisha igipapuro bivuga yuko batunaniye none wasigaye leta yazongera kubafata ikabireba aho ibajyana. Ingabuno nibagera mu rugo ku ise n'umudemo barabigisha abigisha agira n'umwanya wo kwicarana n'uyu bizi akamubaza icyo yifuza kibaho ariko ba.
Iki kigo gifite by'agateganya abana 34 barimo abakobwa 4. Ubuyobozi bwacyo bukaba buvuga ko bugenda bubasubiza mu miryango yabo ndetse n'abatayifite bakayibashakira muri gahunda yatubarerere mu muryango ku bufatanye na Minisiteri y'umuryango ndetse n'inama y'igihugu ishinzwe abana. Iki kigo kivuga ko mu mwaka ushize cyahuje abana 275 n'imiryango muri bari ko hakaba harimo n'abaturuka mu tundi turere kimwe nabo mu gihugu gituranye cya Kongo. Mu turere twose tw'igihugu hari ababyeyi b'impuhwe bazwi ku izina rya Marayika Murinzi bitangiye kurera abana badafite imiryango. Mu karere ka Rubavu honyine hakaba habarurwa barengeje 150. Bwana Onesfor Biryabanzi uyobora iki kigo cy'abadahogora avuga ko kubera ibibazo bicyugarije umuryango nyarwanda n'imyumvire y'abana bakura n'inyota yo kuva mu byaro bajya mu mijyi bakiri bato. Uretse ibi bigo byakira abana b'inzererezi bari munsi y'imyaka 16, hari ibindi bigo ngororamuco hirya no hino mu gihugu bigororerwamo inzererezi zirengeje iyo myaka. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mu Rwanda kandi mu gihe mashuri atandukanye ururimi rw'amahanga rwigwishwamo ruba ari urwa kabiri ku banyeshuri ku kigwa cya Nkombo giherereye mu Burengerazuba ho bisa naho urwo rurimi rwigwishwamo ari urwa gatatu. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima arabidusigurira.
Ni mu bwato mu kiyaga cya Kivu aba turi kumwe baraganira n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Nirwo rurimi kavukire rwabo bakoresha. Byakugora gusobanukirwa ibyo bavuga baya ari ku nshuro ya mbere uhuye nabo. Kwisanga ahantu nk'aha bavuga ururimi udashobora kumva habe na gato, wakwibeshya ko wageze mu kindi gihugu kitari u Rwanda. Gusa ni mu Rwanda ku kirwa cya Nkombo rwa hagati mu kiyaga cya Kivu. Iyi Nkombo ikaba rumwe mu mirenge igize akarere ka Rusizi mu Burengerazuba bw'u Rwanda. Ururimi abo bavuga ni amashi, abandi bakarwita igihavu. Nirwo rukoreshwa ku Nkombo. Mu miryango abana bavuka basanga ababyeyi babo ari rwo rurimi bavuga, yewe nabo nirwo bigiraho kuvuga, no mu buzima bwabo bwa buri munsi nirwo baganiramo hagati yabo. Byakugora kubona umwana uri munsi y'imyaka 6 uvuga ikinyarwanda ku Nkombo, kuko bose bakigira ku ishuri nk'uko biga indimi z'amahanga zikoreshwa mu burezi mu Rwanda. Bivuze ko kuri bo ikinyarwanda ari ururimi rwa kabiri nyuma y'amashi afatwa nk'ururimi rwabo kavukire. None kuba abana baba batazi ururimi fatiza amasomo atangirwamo ari rwo rw'ikinyarwanda, cyane cyane kuba gitangira amashuri abanza, imyigishirize yabo ntigorana. Bwana bavuge Mbure Andre ni umwarimu ku kigo cy'amashuri kitiriwe Mutagatifu Yohani Shwa, rimwe mu mashuri abarizwa ku kirwa cya Nkombo.
Bisaba kwitanga no kureba uburyo umuntu yafasha umwana akoresheje icyo bita materiel didactique. Navuga ikintu nazanye nk'igishushanyo cyangwa nagikuye wenda nko mu rugo cyaba gifatika umuntu agakereka umwana yabivuga mu cyongereza akagitransforma mu kinyarwanda yewe ndetse no muri rwa rurimi rwiwe yakoreshaga cyane cyane mu rugo.
Mu gihe n'ubusanzwe umwuga w'uburezi usaba ubwitange bukomeye kuri aba bakurikirana abana bo mu myaka ibanza ku kirwa cya Nkombo, byo nakarusha aho bibaye ngombwa mu masomo ashyirwa mu buryo bw'uturirimbo kugira ngo abana bakururwe natwo bayakurikira. Ku Nkombo nubwo higisha abaturuka mu bindi bice by'u Rwanda, kubigisha mu cyiciro kibanza ni ukuvuga kuva mu inshuke kugera mu mwaka wa gatatu w'abanza, bagomba kuba bavuga ku Nkombo ku buryo bumva neza ikinyarwanda n'amashi kugira ngo bashobore gukurikirana aba bana. Abana bariko bibasaba kugenda buhoro buhoro mu myigishirize kugira ngo abana bakurikire neza amasomo.
Uko nakigisha umuntu wavukiye mu rurimi runaka avuka baruvuga, siko nakigisha umwana wavutse afite urundi rurimi rundi. Ukuvuga ngo binsaba kugenda slowly slowly kugira ngo umwana azagire ute azabasha kumva cyakintu. Rero nuko uvuga ngo umwana wo hakurya y'amazi kumwigisha ikinyarwanda ni ibintu byoroshye cyane, ariko umwana winaha bigusaba niba hari ikintu wagombye kwigisha mu gihe cy'ukwezi ukabyigisha byibuze mu byumweru bibiri cyangwa se bitatu kugira ngo umugendere gahoro gahoro cya kintu abashe kugira uteye ku kimentaininga.
Icyakora usanga nabwo bikomeza kugorana cyane cyane kuri aba bakiri mu myaka yo hasi mu mashuri abanza, kuko nyuma yo kuva ku ishuri n'ubundi bakomeza kwivugira amashi hagati yabo no mu miryango bigatuma habaho kwibagirwa ibyo bize.
Umwana avano ku ishuri imbere yanjye ajya imbere y'ababyeyi ni rwa rurimi rw'iki rw'igihava ribukoresha. Izo mbogamizi zose mu gitondo arongera akaza nkongera ngasubira muri ya masomo nkongera ngakoresha trike zose zishoboka kugira ngo wa mwana abashe kwikora muri cya gihavu cyangwa se muri rwa rurimi materineri rw'iki rw'ababyeyi. Ako uko bisa kose mu kuvuga ugasanga harimo iki haracyagarukamo cya kintu kikirimi, kuko pronunciation yo kwivuga neza mu kinyarwanda bari ikintu kigoranye.
Bimwe mu byababarizi basaba birimo no kujya bahugurwa kenshi mu rwego rwo kubafasha gukurikirana neza ababana no kubafasha gutsinda cyane mu ishuri.
Kwigisha abana ameze nk'abangabise imbaraga nyinshi byaba byiza bagiye baduhugura nyinshi, kuko how you read more you learn. Nubwo turabarimu hakora abandi benshi baturishije, hari n'inyigisho zindi tugomba guhabwa zadufasha kugira ngo abana tubakurikirane.
Inzego zishinzwe uburezi aha muri Rusizi zivuga ko bene aya mahugurwa abateganijwe n'ubundi muri gahunda y'uburezi, ariko uruhare runini rukaburwa mwarimu mu gufasha umwana bitewe n'ikibazo afite gishobora kubangamira imyigire ye. Hagenimana Jean Dudi ashinzwe uburezi mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iyo umunyeshuri afite ikibazo cyihariye ubwo mwarimu amufasha ku buryo bwihariye, ari nayo mpamvu bavuga ko uko bazamuka bagenda nk'ababafashijwe bakagira igihe cyo gukora ibizamini cyo kurangiza amashuri yabo ubona babitsinda neza. Bivuze ko rero amahugurwa arateganijwe yahoraho na n'ubu barahugurwa ku buryo abarezi bazi neza uburyo bwo gufasha umunyeshuri buri wese ku giti cye bitewe n'ikibazo bigaragara ko afite gishobora kugira ingaruka.
Ni ahantu hake mu Rwanda ushobora gusanga umwana avuka akarinda agera igihe cy'ishuri ataramenya ururimi rw'ikinyarwanda rwigishwamo. Icyakora ha ku Nkombo ho ni ibisanzwe, kuko n'abakuze batigeze bagera mu ishuri usanga ikinyarwanda batakizi. Abagerageza muri bo usanga bacyumva ariko badashobora kukivuga. Imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi aha muri Rusizi igaragaza ko iki kirwa cya Nkombo gifite amashuri agera kuri atanu arimo n'afite icyiciro cy'ayisumbuye. Aya akaba arimo na rimwe abana bigamo bacumbikiwe. Izo zigaragaza ko nubwo abana barinda bagera igihe cy'ishuri bataramenya ikinyarwanda biturutse ku muhate w'abarezi ku bagiye mu mashuri bitwara neza mu buryo bw'imitsindire. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika ku kirwa cya Nkombo mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Themistocle Mutijima, harakenewe kuri iyo nkuru mushobora gusaba kumva kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu ukom. Inkuru imwe yo mu makambi mbere yuko duhanagaho hindukira, impunzi z'abarundi za mu ikambi y'agategekanyo ya Sange zifuza ko zojanwa kure y'urubibe ruhuza igihugu cy'u Burundi na Congo. Basigura yuko hari abaza kubatera ubwoba muri iyo kambi. Muvyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngavo.
Impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo ya Sange zivuga yuko ziteye impungenge no kumara igihe kirekire muri iyi nkambi iri hafi y'igihugu cy'u Burundi na Congo. Ibi izi mpunzi zibivuga zishingiye kuba hari igihe ziza zijya hanze y'iyi nkambi nko mu isoko ndetse no gutera ibiraka zikagenda zihura na rumwe mu rubyiruko rw'imbonerakure ruba rwaremye isoko yo muri Sange.
Twebwe ikintu tubona bo dukorera, urabona turi ngaha turi ku rubibe rw'igihugu cyacu, kandi bamwe batwiruka ko turashobora no kubabona naho mwisange turiko turagenda genda genda mwisange wababona ugaca umutima usubira guhagarara ikintu mbona bakwiye kudukorera niba niba duha amafomu badukure ngaha batwunguruze kuko nta mpunzi guma ku rubibe rwa nico jewe no saba kugira ngo umuti wa byose uboneke
none se hari abantu mugenda muhura nabahangaha
tuzababona bamwe badutoteza nyene hari gihe ugira gucyo kamubona yaje nko gutembera ho mwisange nawe ugacumera nk'uwinyegeza kugira ngo ntakubone ngo kudome kwintuzeye ugaca winyegeza aha rero ni hamba vuye Burundi nico gituma bari bakuye kuhadukura bakatwunguruza
prezida w'inkambi yo muri Sange Kwizeye Imana Calixte nawe yemeza yuko bagenda bahura n'uru rubyiruko rw'imbonera kure iyo bari hanze y'inkambi
urashobora kuduri mwisanga kazubona umuntu yaje kudugura kuko ni isoko ifitaniye imigenderanire na gasenyi mu Burundi na Sange muri Kongo rero bari isuka kubwishi no mwiyo migu yatumye duhunga barimwe baraza kudugura kwere hamwe bo duha amafomo tukahava byogenda neza cyane tukabona ko twisanzuye turi kure tutari hafi yacu
harabo se mugenda mubona
barababona rimwe rimwe bazinanye akavuga uri ngaha bambwiye ngo uri mu migu y'abagwanya acavuga ati kandi guca amahera arabahenda kugira arengane avuze ko ari no mu mpunzi bo cyamugirira nabi barahura mu nzira ariko baratembera hari gihe tuba dufise nk'umugwayi agwariye mu hôpital général amushiriye nk'utwo kurya azabona basekanye n'uwo yahunze
izi mpunzi kandi zitangaza yuko kuba ziri muri aka karere gaturanye n'igihugu cy'u Burundi hari inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zizihotera zizita kuba zimwe mu nyeshamba z'abarundi zibarizwa mu misozi miremire y'akarere ka Uvira dore ko muri ako karere habarizwa inyeshamba za FNL FOREBU ndetse na Red Tabara
bakubwira yuko uri Murundi ngo wavuye Burundi uje kugwana bo twebwe ikintu tubona ngaha aya muri Congo tuko turatembera nkuko mengo turabarefije twebwe uko dutembere ugira gucya wagevva ngaha aya nahajya ngo hagararaho baragufashe baragukubise bakugize iyo ndo nimba urufise nk'ibihumbi bibiri wari igihumbi warugiye gusoma nk'utubaga wahete kugahereza abana gatsima nk'amwe wa karose ucugira gucya ngo hagarara hari abo bita ngo ngamamenuze ya ngamandoroyide mwamara gusakana nimba ari batanu batandatu uze gushimira Imana batakuvunaga uyu mugongo niba gusiga ukomeye basukwa basigira aya mafaranga aho urasinze uragiye
kubera iki cyane babagenzereza gutyo
mbo igituma batugenzereza gutyo nuko batubwira yuko turabaki turaba abarundi twaje tuvi Burundi o ngo namwe murabanyeshamba hari baradutoteje nino badutoteze
kuri iki kibazo cyo kuba firubibi gw'igihugu cy'u Burundi Ngandu Franke umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri inkambi ya Sange avuga yuko biba biteganyijwe yuko impunzi zimara ibyumweru bibiri muri iyi nkambi ariko kuri ubu zikaba zimaramo amezi menshi zitegereje kubarugwa kugira ngo zihabwe ikarita iranga impunzi mbere yuko zijanwa mu nkambi y'Umurongwe tubamenyeshe yuko atari muri inkambi yonyine ya Sange impunzi z'abarundi zivuga yuko ziteye ubwoba no kuba hafi y'igihugu cy'u Burundi ahubwo ni impunzi ziba mu nkambi ya Kavimvira no mu Rusenda nazo zivuga yuko zifite ikibazo cyo kuba inkambi zibamo zihana urubibi n'igihugu cy'u Burundi zahunze badatse ngabo ku bwijwi rya Amerika muri Sange mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo
Medaste Ngabo arakenuye no kuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mushaka kongera gusubira kumva kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com bakoze amenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico badushikiriza muri kino kiganiro ku nkuru zabo zitandukanye eka namwe bwe incuti bakunze mariko mutwumva muri rya nino mwakoze wanyu mu ntara ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu imisi yose saa yindwi hama ibindi biganiro tubahimirije kumviriza harimo nk'ikiganiro muri isanga ico kiganiro muri isanga mucumva imisi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa mungu saa kumi ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda no munsi tubafitiye amakuru saa kumi na zibiri aza kuba yibanze igihugu cy'u Burundi igice isaha imwe n'igice naho aza kuba ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afurika muranikwe na Lidiane Nahazwe yakoze Innocent Kimenye yegeranije amaje muhinga bw'ivyuma n'abamufashije bose twemi tubifurize kugira indwi nziza mubanye no muvyanye.